Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru: Leta ya Tanzania yatangiye gukangurira impunzi kwirinda virusi ya corona.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi mugabo ko buryo tabukira hitana mu ikambi yacu n'ukuri turashima.
Uyu numwe mu barundi b'impunzi baba mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania. Ibujumbura, leta y'u Burundi yagiranye ikiciro cya gatatu cy'ibiganiro n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Naho leta ya Libya ifite icyizere ko abacanshuro b'abanyamahanga bazatangira kuyivira mu gihugu vubaha. Izi ni ingingo rero z'ingenzi mbashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi, tuyahere muri Kenya n'iyi nkuru y'inshamugongo. Abasirikari 10 baguye mu mpanuka ya Kajugujugu. Eugene Mukankusi arabaha inkuru irambuye.
Abo basirikari ba Kenya byibura 10 bahitanwe n'iyo mpanuka uyu munsi kwa kane, ubwo Kajugujugu yari batwaye ihanukaga hafi y'umurwa mukuru Nairobi. Itangazo rya gisirikare rivuga ko indege ya gisirikare ya Kenya yo mu bwoko bwa Kajugujugu MI-171E yahanutse mu masaa 3 z'igitondo muri komine ya Kajiado. Itangazamakuru ryo mu karere risubiramo umuyobozi waho muri guverinoma wavuze ko abasirikari byibura 10 bahasize ubuzima, abandi 13 bakomeretse. Igisirikare cyavuze ko abo bakomeretse bajyanywe n'indege ku bitaro bya gisirikare i Nairobi kuvurirwayo. Cyongeyeho ko iyo mpanuka y'indege irimo gukorwa amaperereza aho yabereye. Abategetsi bavuze ko abasirikare bari muri iyo ndege barimo guhabwa imyitozo.
Eugene Mukankusi komereza muri Libya, aho ministri w'ububanyi n'amahanga abona intambwe mu bikorwa byo gukura abacanshuro b'abanyamahanga mu gihugu.
Ministri Najla Mangush ejo kwa gatatu yavuze ko ibihugu by'ibihangange hari ibyo byagezeho mu biganiro i Berlin bijyanye no gukura muri Libya abarwanya b'abanyamahanga, n'ubwo itangazo rya nyuma ry'inama ishyikiwe na ONU risobanura ko nta ngamba nshya zifatika zafashwe. Libya ifite umutekano muke kuva mu mwaka wa 2011 ubwo imyivumbagatanyo yashyikiwe n'umuryango wa OTAN yarwanyije Muammar Gaddafi wari perezida w'icyo gihugu. Cyakora inzira y'amahoro yayobowe na ONU yatumye mu mpeshyi y'umwaka ushize imirwano ihagarara hagati y'imitwe yari ihanganye na guverinoma y'ubumwe. Inama y'i Berlin mu Budage ejo kwa gatatu yari igamije kugera ku bintu bifatika mu bijyanye no gukura abacanshuro muri Libya n'izindi ngabo z'amahanga amezi menshi nyuma y'ihagarikwa ry'imirwano. Iyo nama yasabye ko bavayo isuzuma n'intambwe zigomba guterwa zerekeza ku mutekano mu matora azaba mu kwezi kwa 12. Umuyobozi mukuru muri Departement ya Leta muri Amerika yavuze ko Turukiya n'Uburusiya, ibihugu bishyigikiye uruhande rurwanya Libya, byageze ku bwumvikane bw'ibanze mu kureba uburyo abacanshuro 300 b'Abanyasiriya ku mpande zombi ziri mu shyamirane bava muri Libya. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntibyabashije kubona abayobozi bo muri Turukiya n'abo mu Burusiya bari mu biganiro byarimo na sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika Anthony Blinken ngo bagire icyo babivugaho.
Eugene Mukankusi, urakoze. Abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bateraniye i Buruseli mu Bubiligi kugira ngo bigire hamwe uburyo bushya bwo kubana n'u Burusiya. Mu migambi bateganya harimo igitekerezo cyaturutse ku Bufaransa n'Ubudage cyo gusubizaho inama z'abakuru b'ibihugu byose uko ari 27 na President Vladimir Putin w'u Burusiya. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahagaritse bene izi nama mu 2014 u Burusiya bumaze kwigarurira intara ya Crimea yo mu gihugu cya Ukraine. Nyuma yaho hiyongereho ibindi bibazo by'uburenganzira bwa muntu muri rusange, kuroga Alexei Navalny utavuga rumwe na leta ya President Putin, n'ibyo muri Bielorusiya yayobeje indege y'abagenzi mu kwezi gushize kugira ngo ibashe guta muri yombi umunyamakuru utavuga rumwe na leta ya President Alexandre Lukashenko. President Putin ashyigikiye cyane Lukashenko. Nkuko Minisitiri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel yabivugiye imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cye, inama hagati y'abakuru b'ibihugu byose uko ari 27 by'ubumwe bw'Uburayi na Perezida Putin zaba zigamije gushaka uburyo bwo gukemura ibibazo amaso mu yandi. Nyamara rero ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza cyemeza ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi udateganya kudohorera Uburusiya vuba, bityo abakuru b'ibihugu byabwo barateganya ko bashobora gufatira Uburusiya ibindi bihano mu rwego rw'ubukungu. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye ku maradiyo yanyu mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Uyu munsi leta yagiranye icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi i Bujumbura. Barebeye hamwe uko Uburayi bwasubukura imfashanyo bwafungiye u Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Igice cya gatatu cy'ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya cyabaye kuri uyu wa kane cyashimikiye cyane cyane ku gisata cy'agateka kazina muntu. Utwara umugwi w'igihugu wigenguje rwa gateka kazina muntu CNIDH yari yatumiwe kugira ngo ashikirize uko ico gisata gihagaze. Ico gisata ni kimwe mu byo uwo muryango wafatiye ko kugira ngo ufatire ibihano u Burundi harimo guhagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi. Urwandiko rw'ubumwe bwa Buraya rwerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 aho ivyo bihano vyafatwa hibonekeza ubwicanyi, gufungira abantu ubusa, kunyuruza abantu bakagenda amazima yongo n'ihohoterwa. Abari babangamiwe bakaba bari abatavuga rumwe na leta, abamenyeshamakuru hamwe n'abaharaniye uburenganzira bwa muntu nk'uko ubumwe bwa Buraya bubimenyesha. Userukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi Claude Boshi ubu arashima ko hari intambwe yatewe muri icyo gisata, yamara akavuga ko n'ubu hakiri byinshi byo gukora.
Aujourd'hui nous avons eu un long échange sur la situation des droits de l'homme.
Ati umuntu twabiciye hirya no hino turaronka mucukwiye, turabaza ibibazo, turashikiriza n'amakenga d'office ku vyerekeye ingena gateka kazina muntu kifashe mu gihugu. Twanasubijejwe abari we abitubwira. Twifuza impinduka n'ibikorwa bigaragara muri ico gisata hamwe no mu vyerekeye intwaro rusange n'intwaro ibereye, kandi byinshi turabihuruza ko no Burundi. Turemera ko uko vyari mu mwaka w'ibihumbi 2015 atari ko bikimeze ubu. Ubuto bibona yo bari mpomye canke yifuriza nabi igihugu.
Qu'il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas s'en rendre compte.
Aha userukije uruhande rwa leta y'u Burundi umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yeshuye ubumwe bwa Buraya ko atamategeko bukwiye guha igihugu ciwe.
Nta kintu na kimwe badusaba kuko kugena buze nta gihugu cicana kibaho. Nta kintu na kimwe badusaba ngo giribi. Ivyo ingingo zose dufata zijanye n'agateka kazi na muntu, zijanye n'intwari ibereye, tuzifata ku neza y'abarundi. Tuzifashe ku neza y'abarundi rero, ama nabo bikabanezera, urumva ko bicemera neza, imigendanire kagenda neza. Mugabo nitumeze nk'abana umwigisha avuga ati giriki, dukorana, twumvikana.
Yamara ubumwe bwa Buraya bwemeza ko ibiganiro byatanguye ari wo muti wo gukemura amatati n'imigenderanire mibi bimaze imyaka itanu hagati y'izo mpande zibiri. Claude Boshi ati
un élément très important de la normalisation.
Ni kintu gikomeye kuri twebwe ko imigenderanire n'ubucuti bisubira kuba byiza hagati y'u Burundi n'ibihugu by'i Buraya. Ibiganiro rero ni umwe mu muti w'izo ngorane. Kucerekeye imfashanyo zahora zihabwa u Burundi mu ntango ziyendwi nararonse akaryo keza ko kubibwira umukuru w'igihugu ko abahinga bacu bamaze gutanga intumbero ko atacobuza ko zisubira gutangwa. Ariko ntibiradadanuka, ni intambwe imwe muri nyinshi zibwirizwa guterwa. Inama y'abashikiranganji y'ibihugu vya Buraya nizofata ingingo ya nyuma. Nikizova muri ibi biganiro rero kizofasha kugira ngo iyo ngingo ya nyuma ifatwe imfashanyo zisubire gutangwa.
Son climat favorise une bonne décision.
Uburundi bwobwo bwemeza ko hamwe bwosubira gucana uwaka n'ibihugu vya Buraya bwo kwigengesera kugira ngo akariro ntigasubire kuzima. Albert Shingiro
twibaza yuko ivyo bihano n'ivyahava ariki ni gikorwa gikomeye kizokurikira ari gikorwa no kwita cyo kubungabunga iyo migenderanire kugira ndizo soye guhungabana nka kujya umurima w'amashugwe wa mauvomegwa wa mubagagwa natwe tuzokwama tuvomera tubagara iyo migenderanire gusubire kubana nko twari dusanzwe imbere y'imyaka imbere y'umwaka 2015 mbere turushirizeho tukibaza yuko mu minsi y'imbere mu ndwi ziza mu mezi aza inama y'abashikiranganje izokurikira izokurikiza icyo kigwa cyatanzwe n'abahinga bije bihuko ari 27
ifashanya Burundi bwifuza ko zisubira kuboneka nizahora zihabwa leta kugira ngo zisahirize amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Amakuru Ijwi rya Amerika ryakuye mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yerekana ko izo mfashanyo hagati y'umwaka w'2015 n'umwaka w'2020 zagera ku miliyoni 430 y'amayero ku mwaka, hakaba hatangwa ayarenga miliyoni 86. Ibiganiro bihuza izo mpande zibiri bizobandanya nk'uko urwandiko rusozera ibyabaye kuri uyu wa kane ruvyerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver, urakoze. None tujye muri Tanzania. Nyuma y'iminsi mike iki gihugu kimaze gitangaje ko gishaka kujya mu mugambi w'isi COVAX wo kugeza ku bihugu bikennye inkingo za virusi ya corona, leta yatangiye gushishikariza impunzi z'abarundi kwirinda iki cyorezo. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania.
Uwo mugambi w'inyigisho kubijyanye no kwirinda umugera corona uhereye mu nkambi ya Mutenderi aho ishyirahamwe Croix Rouge ariryo rigenewe igisata cy'amagara y'abantu ririmo gutanga izo nyigisho ku mpunzi zahungiye muri iyo nkambi. Zimwe mu nyigisho zirimo gutangwa ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, gutegerana n'abandi no kutaramukanya gukorana mu ntoke. Bashyizeho ubudomoro bw'amazi n'amasabune kugira baze barakaraba umwanya ku mwanya.
Inyigisho icyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko ikiza kigiye gutera kenshi igihitana benshi kandi kigahahamura benshi mugabo ko buryo tatabukira hitana mu ikambi yacu. Nukuri turashima kuko inyigisho nyinshi bagiye batanga ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, utaramukanya, utegerana n'abandi. Ibintu mwe nivyo nivyo tubona hasahasa by'inyigisho ariko barigisha hasahasa bigisha cyane cyane gukaraba no kutaramukanya.
Matugisha ko kubundi iyo ngwara kimwe gusa umuntu akwiye kuba akashobwira isuku mugakara amaboko ndetse n'ibintu byo kwasamura umuntu akaba ashobora kwasamurira hari yo kabanza kwifata ku muntu kugira ngo bajye yasamuye ntihagire n'imigire ishobora kwandukira ubundi mu gihe yo kwikora aho yo yasamuriye.
Nubwo izo nyigisho ziriko ziratangwa mu nkambi ya Mutenderi ariko hariho akagihaze na cyane cyane ku bikoresho by'isuku kubera bidakwiye mu mihana y'impunzi zahungiye muri iyo nkambi.
Yego, ikijyanye n'ibikoresho kweri ko turiko turagerageza bagerageza kwihutishiriza ahantu hari abantu bwinshi bw'abantu nko ku bitaro no mu yandi mayira atandukanye naho bashobora gutangira ibifungurwa ko niho hantu tubona bariko bashingashinga ibintu by'ibidumu hasasa ku bitaro hajya nyine hari ugushirwa abantu iyo bagenda bashira ubwo budumu. Mugabo ugiye kugerageza ubwo budumu bashiraho, yego barabushiraho n'amazi. Mugabo igihaze kibuze cyane cyane ni abone gukaraba
kandi turanashima twumva kugira nti ibintu by'isuku. Mugabo ikintu cyebwe kigihaze mu mihira yacu icambere bavuga ati dushireho amazi. Mugabo nta amazi tubona, nta budumu baduhaye, nta nisabune yawo mu baduhaye, nta natole baduhaye, nisabune baduhaye baduhaye zibiri none izo zibiri ku kwezi uwumva aho zimaziki. Ego ico kiza cyari kiza kwirinda. Mugabo nta ntuze nta mfashanyo ijanye no gukaraba baraduha.
Ibikoresho ntibikwiriye rwego mu mashyirahamwe aho abantu bakorana mu mashyirahamwe ibyo bikoresho birahari. Mugabo mu mihani wacu ntabiriho none iyo suku rizoza gute kandi mu mihani wacu atavyo dufise nta sabone ihari kandi mu mashyirahamwe aho umva isabune ni barayironga nari n'isabune tukumva ngo ni ibitango ni detore twe nta niyo tuzi mama wanje twe abantu bato bato mwari niyo tubona bakara mu mashyirahamwe twe mu mihani wacu ntayo dufise none ibyo shabigenda gute umva niyo hari kibazo.
Mu gihugu cya Tanzania umugera corona ntoravugwa muri commune Kibondo aliyo commune tuyemwe impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Bwana Sebastian Pima ni umuganga mukuru muri komine Kibondo.
Mpaka sasa ndani ya halmashauri yetu hatujapata mgonjwa yoyote wala mshukiwa yoyote.
Gushika n'ubu muri komine Kibondo nta muntu aravugwamwo yoba afise virusi ya corona. Nabiruko tulimwo kwigisha abaganga masibitari yose ari muri iyi komine kimwe gusa dusaba impunzi hamwe n'abandi bose baba muri iyi komine kwirinda no kureka kuramukanya bakoranye mu ntoki naho biruko leta ya Tanzania ifatanije na SER ikomeje umugambi wo guhungura impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutendeli abatahutse ku bushake bwabo kuri uyu wa kane n'abantu 391 batwawe makamba na Ngozi zimwe mu mpunzi ntizishima uwo mugambi kubera wohava utuma mugera korona utera mu mpunzi no mu babanyi bazo kuva mu nkambi ya Mutendeli iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi amahirwe yo kubona akazi ku rubyiruko rurangiza kaminuza yaragabanutse kubera ubukene bwiyongera n'icyorezo cya COVID-19. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na bamwe muri bo biyemeje gukura amaboko mu mufuka kugira ngo bahangane n'iki kibazo. Aba ni Dieudonné Nahimana, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko New Generation Burundi, akaba kandi ayobora n'irindi shyirahamwe ryitwa Ubuntu Production and Development Agency. Nahimana kandi ni umwe mu banyapolitiki biyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabaye mu mwaka ushize. Undi ni Leopold Maroha ari mu Burundi, yarangije kaminuza mu Rwanda, yize ibijyanye n'uburezi no kwigisha. Uwa gatatu ni Rock Bideri, yarangije kaminuza INS Ruhengeri mu Rwanda mu mwaka ushize. Leopold Maroha aratangira avuga ukuntu abona ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko rurangiza kaminuza.
Nyakubahwa Frederic, nk'uko bivuze haraciye imyaka ibiri nteje kaminuza mu Ruhengeri. Kubito gihe nakanyaronka umuntu nicaye ngaho umugabo kwicara nyine sinzi kwicara kuko umuntu aguma yirukanga nubwo akazi kagoye kuboneka. N'uyu munsi rero amaperedofe yose tubona nk'uko yavuze n'izi bya education n'izi fakulte education igisata kijyanye n'igifaransa n'icyongereza iyo turimo turaraba amaperedofe aba basaba kama experience urushaho kugira experience uvuye ku ishuri tusanga baronka akazi ari babandi nyine bakazi kaguma mu babandi nyine bamwe bari bagasanga nyine twebwe rero twatwibaza nje namwe nibaza ikibazo kimwe nigeze no kwibaza umunsi umwe na kibazo cy'umuntu tumubaza ati none gute batatubwirisha ama formation certifiante au moins aduha ama experience kuko kandi ibyo bita experience rero nje sinibaza ko ari na experience kuko bisaba kuba umuntu yarangaje abantu bamaze gukora ahandi aho kwangaje abatarakora bangaje bakoze ahandi rero kikaba cya kimwe kibazo ku bantu duheza abantu duheza barashobora kugira aho hari abagira aho bakuruka batararonka akazi batarakora
ariko Leopold igihe mwa muri mu mashuri mwaronka karyo ko kwimenyereza mu mashirahamwe cyanke mu biro bakabaha nk'akanya mukagira ibyo bita stage
ego jewe nkaje ngenda kugira education mu Ruhengeri dukora stage y'umwaka wose twakoze stage y'umwaka wose n'amazi mwaka wose nigisha nigisha ifaransa n'icyongereza muri secondaire hanyuma tuandika ibitabo rero ibyo byose ntibazifata nka experience rero kuko bafata kumva bikoze biga kuko nta certificat baguha yabyo bacaye bafata kumva ari mu ishuri ariko iyo ni experience ikomeye cyane n'umuntu amaze umwaka wose yigisha akabikora nka stage kandi bakamukota za cotation ziri strict urumva ko iba ari experience ikomeye cyane ariko rero kubera ko atabifata kubera ko atarupapuro rundi ni apare ya diplome ubundi ufitiye irabihara nka experience
None Leopold Maruha nkuko maze kumara nk'imyaka irenga ibiri mutaronka kazi hari ibintu mubona mwohindura ukuntu mwahora musaba akazi kugira ngo murabe ko byogenda neza cyane mukagira nk'ibintu byiyumviro nta bintu bishasha muri ko muragerageza kuko hari ibintu byinshi byahindutse kuva mu myaka nko mu myaka ibiri heze ubushomeri bwari buhari ariko haraje n'ikiza cya COVID-19 cyatumye n'ubuzibuke bwari buhari bugabanuka kurusha hari ikintu muri ko muri yumvira kugira ngo murabe ko mwuva muri ubwo bushomeri
njyewe niko ndaraba ikintu cya mbere cyoco reka nkubwire ko Frederic nawe ariko watwumviriza hari ikibazo dufise abantu twize muri sisiteme za kera muri sisiteme ya kera nka jewe nakwakubwire kuva niga narize secondaire narize primaire ndiga secondaire ndayihenda sinigeze mbona ikuru yanjye kuko narya ije nari kubwiye narize ndaheza sinigeze mbona ikuru yanjye kuko narya narize secondaire niga muri secondaire narize lettre moderne ndetse lettre moderne nza muri mbese burundi niga literature anglaise nange literature anglaise urumva nawe nyine nibya bintu by'indimi gusa ni literature hanyuma tuva muri ibyo umuntu amaze kujya mu rwanda nibya education sinigeze mbona ikuru yanjye kuko narya hanyuma iyo rero abantu bari kuravuga ngo nitugire amanko nidukore nitwirondere n'ibisubizo njye mbona ndababaza nti abo duba tuganira mbona ndababaza nti oke mwe muri ko murabivuga muri ko mukorera leta sibyo mufite n'imitahe kuko bamaze guhembwa kuko imwebwe mumaze kubona imitahe mutosohokana iyo mitahe mufite mukajya gukora natwe mukatwita tugakora paske ni ikibazo
gikomeye cyane rwose ikibazo muvuze cyane tukubona ariya ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko
rero cyo niko nakora ubuntu ari cyo ndiyumvira ndavuga nti kameme uburundi buri ko burinjira muri East African Community naye ndiyo buri kandi kiko tuanalisi terija isira kene icyongereza ubu ndiko ndarondera negeranya abantu ka ndare vacance abanyeshuri kuko nk'uko abafaransa bayivuze rubazibetera mezo turevis eleme kino fongo yendo generateri y'idiable rero nafashe iyo silogan kugira ngo mbimize ababyeyi bafate abana babo babaduhe tubegeranye tubokite pandare vacance hanyuma tubigishe babe okite ikirimo icyo ni cyo kintu natanguje nubwo
ni ikimuro cyiza cyane rwose muravuze ikibazo gihambaye cy'ibintu mutashoboye kwiga muri mu mashuri cya entrepreneuria ariko duhiriwe duhishije ko turi kumwe na mushyirantahe Dieudonne Nahimana asanzwe aranguye ibikorwa nk'ivyo nashaka kubwira mbere na mbere imbere y'uko duha ivyiyumviro cyangwa ubumenyi mu vyerekeye ukuntu abaheje kaminuza bokwiyungunganya bagatangura ubuzi bwabo bagatanga n'akazi kabakikorera twabo nashaka kugwa mbere na mbere atubwiye ukuntu abona icyo kibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyane cyane mu barangije kaminuza ushe nahe Dieudonne Nahimana
urakoze cyane nibaza yuko waje kuvuga amaze kuvuga ikibazo aho gitangurira ikibazo gihagaze bwa mbere nuri muri icyo nakwita system educatif ingene ibijyanye n'amashuri n'inyigisho bitunganijwe usanga bidaha akaryo ko umunyeshuri yiga kandi azi neza ko ari bazo kwirondera akazi agashobora kubona agatanga usanga rero ingene amashuri yari atunganijwe kera aho ubya mbere bwihutirwa bwari bwo gukorera muri leta cyane cyane ibijyanye na administration itunganya ibijyanye n'ibikorwa by'intwaro n'ibiki icyo gihe ubutu bwari buboneka reka ko twe tugira ikiganiro turatumira n'abantu babize amashuri ya kera bababwira ati twe bagenda ku ishuri ukiga ibintu uzi neza yuko uzobiheza ucuronka kazi kubera ko atabandi bantu bari bakifari ko abikora ubwo rero bw'uburyo bw'ingene amashuri atunganijwe ico gihe n'uyu munsi niko bukimeze donc sisteme yatamizwe ko nyene ituma abantu baja mu mashuri mugabo bakenda baheza ukamuba dutsi gukora iki ahubwira ibintu yuko azi ibintu biri byose ari enseignement général ubwo ata kintu kiri sadika kiri pratike ashobora kuba ariko arakora icyo ni ikibazo cya mbere kijyanye n'ingene uburyo bw'amashuri butunganijwe na sisteme sikolere ingene yubatswe muri bihugu byacu cya kabiri ni ikibazo kijyanye na kimwe mu bagize nyine muti massage mukora imbere y'uko mutangura kuva amashuri mutangura gukora massage atunganijwe gute donc ibyo bita by'amasaje amashuri asigaye agenda kurusha abanyeshuri bagenda kwigugira kwimenyereza usanga bagenda atatunganijwe neza atana uburyo bwo kuyashigikira burimwo ugasanga umuntu umunyeshuri yize informatike mugabo agiye gukora ahantu mu ishyirahamwe bamuhinduye nk'umuplanto adoratware kuri hari icumbana cyangwa hari hanyuma akaza bakamupfunyira urupapuro yuko yagize stage mbwa atako ibijyanye n'ibyo yize kubera ko by'amasaje bitari subvensione icya gatatu nurangiriza ko ku bijyanye n'ikibazo gica gituma habaho ubwo bushomeri ni uko abanyeshuri naho baba bamaze guheza ibijyanye n'ibyo bize ni uko usanga bitoroha ko bumva ko bashaka gukora ibitajyanye n'ibyo bize ni ukuvuga muri yuko muri ibyo bihugu nk'ayo muri amerika cyangwa ahandi hari ibyo bita amajobu hari ibikorwa umuntu ashobora gukora nawe bita bijyanye n'ibyo yize ugasanga ashobora kugatuma ashobora kuza gukora muri restaurant ashobora kuza gusiga irangi naho nize icyongereza cyangwa nagize iki ugasanga rero hariho umuco wundi mu buryo bw'ingene tumenyereye ibintu ugasanga umuntu yitwa ko yarebye kaminuza ngo ntiyoza gukora akazi gasa n'agasuzuguriye
ikibazo cy'umuco
izo ntambara zitatu nyamukuru zituma habaho ubushomeri muri kino gihugu
ikibazo cy'umuco turakigaruka ko kandi ikibazo cy'ukuntu abaheje kaminuza bashobora kwihunganya bagatangura akazi turakigaruka ko nacyo nyine ariko nagomba tuhe n'ikaze mushyirantahe Roque Bideri nawe nyine ari muri iki kiganiro akaba nk'uko twabivuze yaheje muri kaminuza Ines mu Rwanda akaba nawe nyine gushwa ataronka akazi nashaka Bideri Roque muraho murakomeye
muraho neza
namukomeye
yego meturwe ndamukije kane ndamukije n'abatumire turi kumwe muri kino kiganiro ndamukije n'abariko baradutega amatwi bose
yego namwe mutubwire Roque Bideri icyo muri ko murakora muri iki gihe mwaraheje kaminuza mu mwaka uheze ariko gushika ubu ntimuraronka akazi ikintu muri ko murakora ni ikihe kugira ngo muhindure ibintu
muri kino gihe urabona cyane cyane mu gihe turimwo ni igihe abanyeshuri benshi barangije amashuri bayaheza mu gihe hari hariho ibihe bya korona bigoye bitoroshye cyane cyane muri ibi bihugu dusanzwe tuherereye nyungo bikiri mu nzira y'amajyambere usanga ubure n'ubuzi bugorana kubona rero ikibazo nyamukuru kigenda kigaragara cyane usanga cyane cyane ari uko muri ibi bihugu turimo usanga utaboneka neza kuri ugasanga kandi iyo hari ubonetse gusaba ubwande ku kazi bw'imyaka itari munsi y'itanu kandi ugasanga kugira ngo umunyeshuri aba avuye ku ishuri afite ubwo burambe mu kazi kiba ari ikibazo gikomeye rero ikindi kibazo kica kiboneka ni uko usanga ibintu by'imyimenyerezo bitwa amasaje kugira ngo abanyeshuri babashe gukarisha ubwenge babone amasaje porofesiyoneri nabyo bikagenda biboneka rero ugasanga imitambamye cyane niyo habonetse ayo mahirwe kugira ngo barangije babe bubona ubuzi usanga ari ikibazo gikomeye cyane
Roque Bideri ndagushimiye cyane rwose
murakoze cyane namwe ndabashimiye kuri aka kanya mwampaye kugira ngo
mushyana he Dieudonne Nahimana ivyiyumviro mwashikirije n'ivyiyumviro ngira akamaro cane gose urwaruka nibaza ko ruzohabonera akaryo ko guhindura ivyiyumviro ngo twabivuze mwakoze cane turagushimiye nawe mushyana he Leopold Maroha ku vyiyumviro eka no kuba mwitavye radio Ijwi rya Amerika
namwe nabashimiye cane ego kwigana mwaduhaye kandi nabashimiye no kwigana yo hanyu shuzo dutumiramo bakoze cane
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiraga rero na bamwe mu rubyiruko rwarangije kaminuza rubura akazi kubera ubukene n'icyorezo cya COVID-19 ariko biyemeje guhangana n'iki kibazo cy'ubushomeri. Nshuti zacu rero, aya makuru nahahumurije, mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.